Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude Nini na Hatwe.
Ndabahaye mwiriwe kiti namwe bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turi kumusi wa mbere nigenekezo rya 13 gitugutu umwaka ni 2025 ni rya sango rya makuru mu kirundi twabateguriye naye akabagizwe nize ngingo nkuru zikurikira. Imyaka 34 irarumanye kuri wa 13 gitugutu warondeye intahe yo kwikukira Rudoviko kwa Gasore aganda buwe muhuka ya misa yo kumwibuka Musenyeri Anatole Rubeni Nyange yaneguye ingene uwo munsi ushitse akirangwa ubwicanyi ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu hamwe n'impunzi z'abarundi ziri hanze y'igihugu. Murunanitse po warusha nuko babibona murabyumva mu ntango zano makuru. Hakutimana Bosco umwe mu ndongozi z'umugambwe CDP ku mutumba wa Kibago muri komine Makamba uzirengero jiwe kuva ku munsi wa gatanu nyuma yaho ahagarikiwe n'igipolisi abaryango biwe basaba kumenyeshwa no kuronswa umuco. Abanyagihugu wo mu gisagara cya Rumonge baratewe umutima wa gaze n'isukurike irangwa mu bwiherero bwamwe mu mazu adandaza ibinyobwa cyangwa ibifungurwa babona ko hamwe hatagikozwe bashobora kwandurira indwara zifatiye ku isukurike. Kwa ruguca ku mayange mukanya itase tuja mu makuru nido nido.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasuye kubaha ikaze muri ano makuru imyaka 34 nkuko ndemeje kubabwira irarangiye waharaniye ntayo kwikukira umuganwa Rudoviko kwa Gasore agandaguwe muka misa yo kumwibuka yabereye muri katedrale Regina Mundi ibujumbura Musenyeri Anatole Berinyange icegera cy'umwunge wa diocese nkuru ya Bujumbura yamenyesheje ku Burundi bwikeneye gutera intambwe mwiyubahiriza ry'agateka kazi na muntu kuko kwa Gasore ari byo yaharanira anegura ko mu gihugu hakirangwa ubwicanyi abarundi bakaguma bahunga igihugu n'ayandi mabi. Kurikira Musenyeri Anatole Berinyange
chamo kume no kina na kata kina na kane leba undi bani kutabo dutabo kare kutia mwiki mwiki mbeja abana ni imana baro jini mweni maja mbeja ama kitu baro jini kato kitu kina nifirero tukende mkristu gato kandi ama kutubura babione bagire batizukuri ubya n'umukristo bwa mbere no kwintumwa ya Yesu Kristo mu bantu bwa kabiri mu guharanira ubumwe bwa gatatu mu guharanira agateka kazi na muntu. Ibi kandi nugira nti ndabivuze kubera umuganwa Rudoviko kwa Gasore yabidusigiye nk'irage mu magumbe twashyizemo abantu nka bose bagira bati sinatinya ibikoko nabibonye byari bisanzwe natinya abantu duhura kuko basunze ububi ibikoko. Ubu rero abantu muzohura ntibakubone nk'igikoko bakubone nk'umukiza wabo bakubone nk'umugisha wabo bakubone nk'umuhezagiro wabo bakubone nk'ingabiro zibagirira neza. Ihambaye ku isi cy'amatungo umuntu arunda arunda ihambaye ku isi n'inshinza asigira mugenzi wiwe icyo dusiga mu mitima yabo muzamurahura icyo nicyo gihambaye gutanga akarorero ku bumwe dukenyerero tugume dutsinde amacakubiri dutsinde ibidutandukanya byose abuzihe ngo tubishike ko ntakarore ijambo impunzi z'abarundi none ntizohera abarundi bose bacyitegereza mu gihugu cyabo bizoherwa nande iryo jambo ry'impunzi tuguma kumva amasha kubiri ya moku ni narangi gawe hako hea agohe kwa nana bizo hezwana wa kristo wakende ni vandalia wa hino kristo kagata kuhara ni lagateka kazina moku wagastore ila dusigie nila hili kome inayu kikukia nukufuga kuhara ni nukuba ni zakateka kazina moku umuhema nye kushuki imamu harini keka nagachiru masu imamu nagachika kiwe nakukuba ni mzaba umwewese atumiriwe fitwa kazina moku
Munanise for Arusha rurukiye mu batavuga rumwe na leta ruranegura ingene iragi y'umuganwa ruduvugwa gasore yaranira umwe hagati y'abarundi iterambere no gushira imbere ineza y'abanyagihugu ritakurikijwe ahubwo ngo ryagumye ritosekazwa nabagiye imbere mu kuri haranira urunani se for Arusha rusaba abarundi bose na cane cane abategetsi b'igihugu gufata ya mbere mu kwisunga ivyumviro vyiza vy'uwaharaniye ukwikukira ku Burundi umuganwa Ludovico Rwagasore kumvirize Frederic yamvunyumvira rongorana ni Sefort Arusha
kurya muturonya ntayo kwikukira tukayibungabunga twabwirizwa kuja hamwe y'igihugu tutari mu moko usanga rero harabibwe umugira amacakubiri wa moko uwo nawo n'uyu munsi uri kura dukurikirana kuburyo abantu biyumvira kuba ari abanyamoko gusumba kuba ari abanyagihugu nico uyu munsi mbona niyo ngwara mbona abarundi cyane cyane tugwaye wumvirije abavuga hirya no hino mu maradio wumva ko ariyo ngwara tugwaye rero nkavuga nti Rwagasore ico kintu cy'ubumwe yashaka dushakira nitwagitegereye ikindi novuga yavuga ati twitwararike akazoza k'abantu bato bato kuko bato bato nibo bagira iterambere ry'igihugu nico gihugu cejo ico twasanze rero nuko abantu batategereye ubwo butumwa usanga abantu baza gutegeka kuryango bikubire ko bya bintu byose byotunze babantu bato bato ugasanga rero ingorane Burundi bufise no kwitunga cy'igihugu bigenda mu kagwe k'abantu bake abari benshi nabo bakaburiyo bajya niyo bava bakicishwa inzara bagahendeshwa ibintazi ngo ejo ni heza ngo ejo ni heza bazoja mu ijuru ni barindire ukibazo timbene ne ko bo batarindira bameze nk'abandi banyagihugu ikindi yatubariye ni abici igihugu abo bantu rero nibo yita imihimbiri n'abambuzi nabo barya iby'abandi kandi batabiri yakuya aho kuza kubateza imbere bakaza kubateza inyuma nacyo gituma rero uyu munsi iragijya kwa gasore vy'ukuri novuga nti twarabiberaraye twigira mu vyinda zacu aho kwitwararika kazoza k'abanyagihugu bacu abana bacu ejo bazobazwe igihugu giteye imbere nk'ibindi bihugu urumva rero umuntu aravye aho tugeze ntituriko turakurikiza iryo ragi by'ukuri twarikiye kubiri nkasaba abarundi ko bose botegera buno butumwa bakaramba ingene bajya hamwe bakakiranira iragi Rwagasore yadusigiye
kuri no gerekerezo nyene abarundi baribuka igana kugwa bunyamwaswa rya Christophe Nkezabahizi yari umukameraman kuri radio na televiziyo vy'igihugu aho yicanwe n'umuryango wiwe wose akaba haheze imyaka 10 ico caha kibaye ku rugo iwe muri zone ya Ngagara mu gisagara ca Bujumbura ababonye iryo bararika babamenyesheje ko abakekwa gukora ubwo bwicanyi ari abakozi iperereza n'inzego z'igipolisi kuva ico gihe abakoze ubwo bwicanyi bakaba ataco binona abaryango ba Christophe Nkezabahizi bakaba bakirindiriye ubutungane cyo kimwe n'amashirahamwe y'abamenyeshamakuru naharanira agateka kazi na muntu yigenga abo nabo ntibahengesheje gusaba ubutungane kuri ubwo bwicanyi
inzamba
amakuru twateguriye kuri radio inzamba agateka kawarabandanya mu ntara ya Burunga abanyagihugu baratabariza ntafite imana Bosco ari mu ndongozi z'umugambwe CDP ku mutumba wa Kibago ni muri commune Makamba akaba yabuzwe irengero kuva afashwe n'abajejwe umutekano ku munsi wa gatanu w'indwi iheze. Umuryango wiwe na bagenzi biwe basaba ko bamenyeshwa aho afungiwe, bakongera bakamenyeshwa icaha yagirizwa. N'inkuru tubaza Julienne Muzinga.
Amakuru ava ngaho ikibago avuga ko kuwa mbere igenekerezo rya gatandatu gitugutu uyu mwaka uwo Bosco yafashwe n'abari mu mugwi w'imbonera kureba mwagiriza ko yari ko aravuga amajambo arimo kirapanze kuri telefone. Amaze gufatwa yarashikanye imbere ya komiseri wa komine Kibago, uwo Bosco yaciye yisigura ko yakavugana na muramuwe ku bijanye n'itongo yari karamugurishiriza. Komiseri ngo yamubwiye ko yahungabanije umutekano w'abantu aca musaba amafaranga angana n'imiliyoni zibiri kugira ngo amurekure. Bosco ngo yaramwinye acafungwa umunsi umwe mbere y'uko arekugwa ku munsi wakurikiye. Ariko nk'uko bivugwa n'abanyagihugu kuri uwa gatanu igerekezo rya cumi gitugutu, uwo Bosco yongeye gufatwa n'abapolisi ari mu isoko ya Jimbi aho nyene Kibago. Abaraho bavuga ko abanyagihugu benshi bagerageje kwanga ko bamutwara, bavuga ko ariko ararenganywa. Naho byari uko abapolisi baruhiye kumutwara bamushyira mu gashuka igipolisi ayi Kibago. Umuryango uvuga ko bukeye bwaho kwa cumi na rimwe gitugutu mu gatondo kare isaha cumi n'imwe, Bosco yakuwe mu gasho n'abajeje umutekano, ariko kuva icyo gihe ntawuzi iyo yajanywe. Abiyo bavuga ko baciye barondera mu busho bwose bwo kumugwa mukuru wa komine Makamba, ariko kugeza ubu ntibaramubona. Mu mugambwe TDP bamenyesha ko bamaze kubaza abajeje intwaro n'igipolisi, ariko bose ataco bashikiriza haba kuco yagirizwa canke afungiwe. Bamwe bubanywanye uwo mugambwe bavuga ko Bosco yaba yafashwe kubera ibyiyumviro vyiwe vya politike. Amakuru ataramenyekana neza avuga ko Bosco yaba ari mu minwe y'igendereza rya Burunga, ariko ayo makuru ntiyemezwa n'inzego z'umutekano. Kuva yafashwe amakenga no gutabaza birabandanya haba Kibago no muri komine Makamba, mu gihe abantu batandukanye basaba ko homenyekana ukuri ubutungane bugakora ku bijanye n'iryo nyuruzwa.
Julienne Muzinga urakenuye inkuru ya nyuma y'ano makuru. Abanyagihugu bo muri komine ya Rumonge batewe amakenga n'isuku rike rirangwa mu buzu bwa sugumwe bwo mu nywero n'uburiro bumwe bumwe bwo mu gisagara cya Rumonge aho ni mu ntara ya Burunga. Abitura ivyo bibanza bihuriramwo abantu benshi bakaba bafise amakenga ko bashobora no kwandura indwara zifatira kwisuku rike. Inkuru tubaza mugenzi wacu Pacifique Nkeshimana.
Bamwe mu bitura ubunywero bwo muri ico gisagara ca Rumonge baridoga cane, bemeza ko bwinshi muri bwo butagira isuku rihagije. Bemeza ko ubuzu bwa sugumwe buba busa nabi butagira n'amazi, abandi nabo bemeza ko ataburiho ko mu mazu y'uburiro. Abo bose bafise amakenga ko ibyo bibanza bishobora gutuma irandagata ry'indwara zifatiye ku isuku rike, hamwe atangiye ngo zofatwa zo guhimiriza bene ibyo bibanza kubaka utwo tuzu twa sugumwe aho tutari, aho turi naho hagakorerwa isuku.
Ugiye mu buzu ka sugumwe uratangara usanga hanuka cyane, ukabona yuko atamazi aherukayo. Rero benshi hari n'igihe baca bahitamo kwigira amaresitora yoyo aha igihe usanga atana kazu ka sugumwe gahari. Tubwe rero tubona yuko hamwe atocokorwa kugira ngo hahimirizwe abantu kugira bafise ububare bafise amaresitora, birashobora kugorana ugasanga izo ndwara zirapfuye mu gisagara ca Bujumbura zirashitse ngaha mu Rumonge. Nukuri turabona yuko ari amagogo, kuko vyari bikwiye yuko hafatwa ingo kugira ngo ivyo bibanza bihuremo abantu benshi bigire isuku kandi bimeze neza.
Itegeko rishasha rigenga isuku rirahana gushika ku ihadabu ry'ibihumbi ijana vy'amarundi bene ubwo bunywero budafise ubuzu bwa sugumwe canke ubufise ariko butagira isuku. Bamwe muri abo bafise ubunywero n'uburiro bamenyesha ko isuku ridashoboka mu gihe hatagira amazi. Mu gisagara ca Rumonge amezi ariko ararenga atatu ata amazi aboneka. Abakorera muri ivyo bibanza bihuriramwo abantu benshi basaba ko boronswa amazi ku neza y'ababitura n'ikibano muri rusangi.
Pasuye Nkeshimana, nawe wenyene urakenuye no kuri iryo juru ryawe duce dusozera ko amakuru twari ko turabashikiriza kuri uyu wa mbere. Nkabashimiye mwebwe mwese mwashimiye kudutega abiri, shimire n'abafashije kuyegeranya naho butakwiye Radio Inzamba agateka kawe. Mwari kumwe na Eddy Claude Ninazwe.